nzamba
nzambira samirana
ndabahaye mwiriwe nshuti bagenzi kaze mu makuru twabateguriye kubashikiriza hadiyo nzamba turi kwa agata tugenekeje ya 28 mu kakaro amakuru twabateguriye ashimikira ku ngingo nkuru nkuru azikurikira mu butungane Nadine Kanyange umwigeme yafatiwe muri komine Mabanda ajyanwa gufungirwa ahantu hatazwi yaraye yumvirijwe n'umushikiriza manza mu gisagara cya Bujumbura ishyirahamwe ry'abarundi b'intungane FCP bakaba basaba ko n'abandi bafungiwe ahatazwi boshikanwe imbere y'intahe imiryango yabo ikarema naho mu Kayanza muri komine Kabarore abagabo babiri barafatanywe n'ubutare bwo mu bwoko bwa kasiterite bagwambariye ku impuzu bakaba bafashwe ngo babumanukanye mu gisagara cya Bujumbura mu gisata cy'amagara y'abantu naho ingwara yigisigwe mu bwoko bwa B ngo sagashesheshwa rumuri mu bagore bibungenzi umutambukanye w'umukuru w'igihugu ahimiriza abarundi kazi kwipimisha hakiri kare aya hamwe n'ayandi nimuje kure ni mu kazi sase kuri mikro muri kumwe na Diane Nkurunziza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
nongeye kubaha ikaze aya makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane umushikiriza manza wa parke yo mu ntara ya Bururi Agricole ndayitwaye ko yarengukijwe ubwa mbere na sentare nkuru isubiramo imanza ya Makamba kuri uyu wa gatatu Agricole ndayitwaye ko yagirijwe kuba yarakubise yongera arahohotera umwigeme w'imyaka 17 Thierive Bitangimana mu kwezi kwa ntwara nte uno mwaka akaba yemeye ko yamukubise amakofi abiri ngo ariko impapuro zatanzwe n'ibitaro bya Nyanza Lake kuvyerekeye ububabare bw'uwo mukobwa yagize ngo zirimwe amahinyo sentare ikaba yaciye yunguriza urwo rubanza kwa munani Nyakanga umwaka 2021 ibijanye n'urwo rubanza tubibaze Blaise Nijimbere
Imari mugo rubanza zabaye ariri ku mapuro zo kwa muganga zatawe mu bitaro bikuru bya Nyanza Lake zemeza ku mwana w'imyaka 17 Thierive Bitangimana yabaye cyane mu mutwe bituma afatwa n'urusinziri hamwe no kutavuga ibitaroranye parke ya sentare nkuru isubiramo imanza ya Makamba yagirije Agricole ndayitwaye ko umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Bururi kuba yarakubise yongera arahohotera bitababaje uwo mwigeme bukumu kubita makofa abiri yongera mukubita n'intebe Agricole ndayitwaye ko yemera ko yakubise amakofa abiri uwo mwigeme ariko ngo iyo ntabivugwa yayiteye ahubwo umuhungu yari kumwe n'uwo mukobwa agasaba ko ubutungane bwofatira ku mapuro zo kwa muganga zatanzwe n'ibitaro Kira Hospital kuko zo zivuga ko uwo mwana atakibazo cyo mu mutwe afise sentare nkuru isubiramo imanza mu ntara ya Makamba ikaba yaciye ituma Agricole ndayitwaye ko kuzara amasura yemeza ko atigeza kubita intebe uwo mwigeme urubanza rwaciye gungurizwa ku igerekezo rya munani Nyakanga 2021 ukuvuga mu kwezi kuza tubibise ko ku igerekezo rya 23 Ntwarane uno mwaka isaha imwe y'ijoro ari Agricole ndayitwaye ko yayitegeko uwo mwigeme Thierive Bitangimana ngo batahane muhiriwe umwigeme aravyanka Agricole ndayitwaye ko umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Bururi yaciye arengera kuri uwo mwana amugema amakofi abiri agwa hasi aca mutera intebe nk'uko amakuru ya Nyanza Lake yabishikirije
tukiri ngaho nyene mu gisata cy'ubutungane inyuma hafi y'indwi zibiri yahanyurujwe umwigeme wo muri komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba Nadine Kanyange atawuzi yafungiwe yararengutse kuri uyu wa kabiri imbere ya parke ikukira sentare nkuru ya Ntahangwa inyuma yo kumvirizwa yaciye ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba mu byo yabajijwe ko ngo nuko yoba akorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
nkuko bivugwa n'abamubonye igihe yarazanwe kuri parke ya Ntahangwa Nadine Kanyange yasa n'umuntu asa magara make ayo makuru akavuga ko ashobora kuba yaraboreje igufa mu ibohero ryo mu kinyegero ry'ibiro bikuru by'iperereza kuko ibyo yagirizwa atigeza byemera akaba yasabwa kwemera ko akorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho yoba igira uruja n'uruza mu gihugu cya Tanzania na Makamba n'umugambwe MSD akaba kandi yarahakanye ibyo yagirizwa kuba yarakoranye n'umugambwe MSD mu bihe byo mu mwaka wa 2015 inyuma yo kumwumviriza akaba yaciye arungikwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nadine Kanyange akaba yari hagaritswe mu ijoro ryo kuwa 16 mu kakaro 2021 imuhiri wabo yari hagaritswe n'umukuru ajejwe iperereza mu ntara ya Makamba Mehowe ntunzwe n'Imana ari kumwe n'utwari iperereza muri komine ya Mabanda. Amakuru yava mu masohoza yisekeza ndondeza yavuga ko Kanyange yarajwe mu ibohero rya komisariya y'intara ya Makamba hamajanwa imuhira kwa Mehowe ntunzwe n'Imana mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Uyo munsi nyene yavuye amanukanwa mu gisagara cha Bujumbura aho yoba yahavuye afungirwa mu ibohero ry'iperereza riri ahegereye Katedrali Regina Mundi. Amakuru yavuye mu Mabanda ico gihe yavuga ko hari n'abandi bantu babiri bo mu muryango wa Kanyange baheruka kunyuruzwa nabo barongoye iperereza nyene ariko umukenyezi yarafise uruyoya yavuye arekugwa ariko umugabo we n'ubu ntakayambukiwe. Abahatinira agatika kazi na muntu bakaba batera ibyatsi inyuruzwa ry'abantu ryabaye ndanse muri ino minsi bagasaba umukuru w'igihugu guhagurukira ikibazo cy'ubwo bugizi bwa nabi.
Mu ishyirahamwe FCP ry'abarundi b'intungane barashima kubona Nadine Kanyange yashyirahamwe imbere y'ubutungane inyuma yo kumara igihe afungiwe mu bibanza bitazwi. Gervais Nibigira itegera turongoye iryo shyirahamwe asaba ko uyo mwigeme yoronka ubutungane bumukwiriye. Ikindi asaba ngo nuko n'abandi barundi babandanya bafatwa mu bice bitandukanye by'igihugu nabo boshikamwe imbere y'ubutungane kugira ngo n'ababo bareme ko bakiriho. Kurikira Gervais Nibigira.
Ndebwa ndo muri yoshima ko yasubiye kuboneka abantu bajyango uturema akabinyo yuko kandi ahafungiwe ashaje kumuraba cyose yuko rero ubutungane bwo kwatobegamiye kugira ngo niba ibyo yagiritswa abyagirizwe biciye amategeko hama nimba ari guhanwa ahanwa biciye amategeko hama kandi bakubariza agateka kiwe kubera hajya umuntu wese mu gihe atabaragirizwa icyaha kuma ari umwere cyose yuko rero ubutungane buto yahobegamira bakamwagiriza ibyo bamwagiriza ariko biciye mu muco kugira ngo ibyo ntibacurubanza bazocurubanza bafise aho rushingiye. Amakenshi rusa yuko hariho abandi barundi benshi bamaze iminsi bahagarikwa mu ntara zitandukanye abo nabo rero baba ababyeyi babo bavukana cyangwa inshuti zabo batabatazi abo bapfungiwe. Turasaba yuko rero nabo rero bapfungiwe aho natazwi nabo nyine bashirwa imbere y'ubutungane basanze bera bakambikwa izera basi naho ibyo bagirizwa bakababuranisha biciye mu muco kandi biciye amategeko asanzwe agenga igihugu kubera yabacu kubona yuko umuntu ashobora gufatwa ntumenye wawe hapfungiwe ntumenye n'ikimupfunze. Cyose bisaba yuko rero iyo umuntu afashwe abe yiwe bumenyeshwa hapfungiwe cyane cyane n'icyo apfungiwe kugira ngo ababo bashobore gukurikirana ababo aho bapfungiwe ashobore kubagenera cy'abagenzi byose mwabo bimyobaye.
Tubandaniza amakuru yacu mu gisata cy'agateka kazi na muntu abanyagihugu bo mu Mugamba baratewe n'ubwoba inyuma y'ifatwa ry'agasakisaki rya bamwe muri bo mu ndwi iheze. Iryo fatwa ngo rikorwa ahanini n'abapolisi hamwe n'abakozi b'iperereza ku itegeko rya komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega arongoye igipolisi muri komine Mugamba. Bamwe mbere bakaba batakirara mu zabo kubera urwo ruhigi ruriko rurakorwa n'igipolisi hamwe n'iperereza. Inkuru ya Beni Axel Akana.
Abanyagihugu bo muri komine Mugamba y'intara ya Bururi bavuga ko barara ntibuca kugutinya gufatwa n'igipolisi hamwe n'igendereza. Bamwe muri abo banyagihugu batashimye kuvugira ku byuma bya radio y'Inzamba bavuga ko hari abataye bakomoka batakirara mu zabo kugutinya gufatwa no kugirirwa nabi. Ayo makuru nyine avuga ko bamwe mu bafatwa baheze bakaborezwa igufa bakiri mu gasho k'igipolisi muri komisariya ya komine Mugamba. Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega akabasaba amafaranga uyaronse akarekugwa uyabuze nawo agakorerwa inyabishushe akarungikwa ibujumbura mu gasho k'iperereza aho acaheza akagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta. Abafatwa benshi n'ugwaruka abahoze mu gisirikare bakukurutse hamwe n'inshuti canke abana babahoze mu gisirikare bagirizwa gukorana canke guha makuru abanyagihugu muri iyo komine bahunze igihugu. Mundwi iheze gusa abamenyekanye ko bahagaritswe n'abantu munani harimo abakenyezi babiri bamwe mu bafashwe harimo umukenyezi w'umusirikare yahunze igihugu mu mwaka wa 2015 Evrine Kamikazi na musaza we Gerard Bigirimana abo babiri bivugwa ko bafungiwe mu gasho k'iperereza I Bujumbura bivugwa ko umupfasoni yoba mbere yarasinzikarije ubuzima nk'uko amakuru ava mu Mugamba abandanya vyemeza abanyagihugu muri komine Mugamba basaba ko komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yovanwa yakajanwa gukorera handi kuko ngo ariwe ariko ateza umutekano muke Uruganda wo kumenyesha makuru gwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka Moise Arakaza bataziranyeganyega wagirisha shikirije kuvyo yagirizwa co kimwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ngo agirisha shikirije kuri iryo totezwa ririko rikorerwa abanyagihugu muri komine Mugamba
mu kiganiro umushikiriza manza wa Republika yahaye abamenyesha makuru kuri uyu mugoroba yamenyesheje ko atabantu banyuruzwa canke ngo bafatwa Sylvestre Nyandwi asigura kwabo bavuga ko banyuruzwa canke bakabura irengero ngo ahubwo arabaja mu migwi irwana bakagenda badaseze imiryango yabo
hariho kandi ubugizi bwa nabi buvugwa cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bw'abantu banyuruzwa ibyo bikorwa n'abantu biyambika impuzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babutswe irengero twasanze ari binyoma atwotanga karorero kuwitwa Toyi Pascal wo mu Rutana byari byavuzwe yuko yanyurujwe ariko tumaze gutohoza kaba twasanze afungiwe imakamba aho akurikiranwa ku cyaha cy'ubusuma yoba yakoze hari n'abandi usanga bacha mu migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano iturutse mu bihugu duhana imbibe bakagenda badasezeye imiryango yabo bigaca bikwiragizwa ku mbuga mu burukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero aha tukaba twashaka kumenyesha ko ubushikiriza manza bwuguruye amadosiye kubo bwashoboye kumenya ko baburiwe irengero tuboneyeho akaryo ko gusaba ko iyo umuntu aburiwe irengero umuryango wiwe wobimenyesha igipolisi canke ubushikiriza manza kugira ngo hakorwe amatohoza
Inzamba
Kajyo Inzamba tubandaniza makuru hariya mu ntara ya Kayanza hari abagabo babiri bavuka ku mutumba Runyinya zone na komine Kabarore intara ya Kayanza bafunzwe mu gashuka komisariya y'igipolisi kuva kuri uyu wa kabiri amakuru atangwa n'igipolisi cyo mu Kayanza amenyesha ko abo bagabo bafatiwe mu muduga wunguruza abantu n'ibintu ariko uraja mu gisagara cya Bujumbura mu gihe cyo mu gitondo ngo bakaba bari bambariye ku butare bwo mu bwoko bwa kasiterite ayo makuru nyene amenyesha ko baciye abahagarikwa kugira ngo bakorwe ko amatohoza nubwo muri komine ya Kabarore hasanzwe yahimbwe ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan na kasiterite abo bagabo basigura ko ubwo butare bari babukuye mu ntara ya Kirundo tubandanize aya makuru mu gisata cy'amagara y'abantu uyu munsi niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya indwara y'igisigu umunsi uhimbazwa buri agenekerezo rya 2018 mu kakaro uko mwaka utashe Angeline Ndayishimiye umutambukanye w'umukuru w'igihugu hakaba ahimiriza ababyeyi bibungenze bose kwipimisha iyo ndwara kugira ngo bashore gukingira abana bakiri mu nda aha agasaba ko ibikoresho byo gupima byo rwizwa mu gihugu na cyane cyane hagati mu gihugu tega amatwi Angeline Ndayishimiye
uno mwaka isi yose yashimye guhimbaza uyu munsi mukuru wahariwe kurwanya igitigu kucivugo kivuga ngo abajeyi bifuza ko atamwana yoba akivukana umugera w'igitigu iki kivugo kiduhamagarira twese gushyira hamwe inguvu kugira ngo turwanye indwara z'igitigu na cyane cyane mu gukingira abana bakiri mu mbanyi ndetse n'abana bavutse kaze dushyire hamwe inguvu duhimirize abo duserukira mu kurwanya izo ndwara duharanire amagara meza y'abenegihugu dushyike ku iterambere rirama kuri iyo mvo umukenyezi wese yibungenze ahamagarirwa kwipimisha umugera w'igitigu kugira ngo basanze agendana iyo ndwara umwana ashobore gukingirwa akiri mu mbanyi kugira ngo ibyo tubishikeko bisaba ko ibikoresho byo gupima iyo migera bigwizwa kandi bigakwiragizwa henshi mbere no mu mavuriro yo hagati mu gihugu. Ibikoresho byo gupima hamwe n'imiti yo kuvura indwara z'igitigu birahari ngaha mu gihugu cyacu. Ntibikenewe rero ko umugwayi arinda kwivuza agiye mu mahanga. Duhimirize rero abenegihugu turongoye mu gukurikiza ingingo zikurikira. Kwipimisha imigera y'indwara z'igitigu kugira umuntu wese amenye uko amagara yiwe ameze, na cyane cyane abakenyezi bibungenze. Abasanzwe baranduye basabwe kwegera abaganga kugira bafashanye mu mpanuro ku bijyanye n'imiti hamwe n'inshansho ku bana bakivuka.
Mwamenya ko abantu 2441 nibo basanze bagendana indwara y'igitigu yo mu bwoko B ku bantu 15,539 bapimwe mu mwaka w'2020. Aha niho amakuru tuzajya turabashikiriza agarukiye. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri. Shimire kandi bagenzi bacu badufashije kuyegeranya gushikaho muyumva. Mwari kumwe na Diane Nkurunziza, mugira amahoro ahiwanyu no mubanyu.